Abagabo batandatu bose igipolisi cy'Uburundi kivuga ko bateguriye hamwe icyaha cyo kwica. Kimenyesha ko babiri binjiye mu cumba umukenyezi yajyamamo baramuboha imbere y'ukuniga ejo ni ntakiruta Imana. Babiri muri bo baturuka muri komine ya Rango mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Igipolisi gitangaza ko umwe muri abo baturuka muri Rango yahoze ari umurwanyi w'umuhari w'abarwanyi FNL. Umuvugizi w'ubushikanganji bw'umutekano mu Burundi yemeza ko intumbero ya mbere nyamukuru kutari ukwica, ahubwo kwari gusahura amafaranga nyine kwicwa. Umukenyezi w'umurundikazi yanafite ubwenegihugu bw'Ububiligikazi aho yari asanzwe aba. Cyankurikiye asigura ko amatohoza yashoboje inzego z'umutekano gufata abo bantu yakozwe ahanini ku wundi murwi w'abantu bahora biba bakoresheje uruyeri canke babanje kunyuruza abantu. Abo barimwo abasirikare n'abapolisi bakaba bahagaritswe mu minsi iheze. Nkurikiye avuga ubushikanganji bw'umutekano mu Burundi yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ivyo uwo mukenyezi yishwe yibwe bigizwe ahanini n'amafaranga y'abanyaburaya euro.
Amafaranga y'amarundi ashika ku 500,000, inoti zitanu z'amafaranga y'amaero zija n'ijana, baramutwara inoti 17 z'amafaranga 50 y'amaero, baramutwara kandi inoti 12 z'amaero za 22, iteranije yose hamwe amaero urabona yuko ari 15,590, baciye bamutwara kandi na passport n'agasakoshi karimo ayo mafaranga, ivyo ngo bahavuye baturira mu nyuma.
Yashimiye abakoze amatohoza n'abatanze amakuru bose. Kubwiye ucanke icyo gikozwe na cyane cyane gakorerwa umunyamahanga akizana isura mbi rwose ku gihugu.
Icyaha nka kiriya iyo gikozwe kigakorerwa mbere n'umunyamahanga ugitanga isura mbi ku gihugu. Aba rero bakoze kino gihugu turabashimiye cyane. Tunabatera intege tubasaba ko no ku bindi byaha biba bikoretse nk'uku bokora amatohoza gutya nyine gihinga ku buryo inkozi z'ikibi zigeza zigafatwa zigashikirizwa ubutungane. Abibaza yuko inzego ziriho utohoza ngaha amatohoza zidashobora kuyakora neza, tubamenyesha yuko koko ari inzego zishobora gukora neza amatohoza. Hari n'abagiye bivugira ngo bazohava barungika ngo izindi nzego ngo zize gukora kuri iyi dosiye ngo zisohoze, babonye ibyo duheje kubereka byavuye mu matohoza ntawo sura kubivuga.
Umupfasoni yaje ni ntakiruta Imana yikiwe mu cumba cy'ihoteli mu buraruko bw'igisagara gikuru cy'ubutunzi Bujumbura hari kwa 29 ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Igipolisi kimenyesha ko iruhande yo kuramutsa umuryango no gutunganya ibindi bintu bijanye n'inshuti y'abaryango n'abagenzi yari yagiye mu Burundi kandi kuja gukurikirana ibyerekeye umushahara w'abageze mu zabukuru biziganiriza bagikora. We yahoze yigisha muri kaminuza y'u Burundi mbere yo kwimukira mu Bubiligi. Umuvugizi w'ubushikanganji bw'umutekano urafise cahanura afise amazu yakira ingenzi gukomeza umutekano wabo bacumbikira.
Bano bantu bategerezwa gufata ingingo zibereye zo gucungera umutekano muri ayo mazu yabo. Ayo matohoza murabona ko asa n'ayatebye. Aho yatebeye ni kubera kuko atanga ingingo zibereye n'irya hoteli bari barafashije gucungera umutekano. Iyaba bari barashizemo nka vya vyuma bifata amasanamu, ayo matohoza ari kunyaruka. Kuko abo bose baza kwirazayo basubira byari kuboneka mu masanamu. Mbere akenshi biranatuma n'ububisha budakogwa kandi bwari bushobora gukogwa. Aba bene aya mazu barabe neza abakozi bakoresha n'uko bigira muri aya mazu.
Ku bantu batandatu bari bafashwe mu kwezi kwa mbere igipolisi cyemeza ko cyasanze bane atacakibagira kigasaba ubutungane kugara dosiye zabo bukanabakura mu mbuto. Babiri muri bo utwari hoteli n'umunyabigaga wayo akaba ari abakongomani bari mu bagizwa bere. Bose bari bafungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura izwi nka Mpimba. Abandi babiri umukenyezi yari ajejwe kwakira abantu hamwe n'umunyezamu bagirizwa ko bakoranye nabo bagabo batandatu bari mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikanganji bw'umutekano. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.